Eureka, Eureka, tous les jours avec le pasteur Nikita Jean Apôtre.
La grâce irrésistible. Ningeni mana yagenye kuzonesha intambamyi zose mu mitima y'abantu yatoranije kandi Yesu yapfiriye mu buryo bw'umwihariko. Alors ubuntu budatangiriro cyangwa la grâce irrésistible nubwo buntu bw'Imana bugaragarira mu kunesha kumera ya vyose intambamyi zose ziri mu mutima w'umuntu mugabo wa muntu yatoranijwe kandi Yesu yapfiriye mu buryo bw'umwihariko. Munyumvirize neza, ntabwo birivuga yuko umuntu adashobora kugarariza ubuntu bw'Imana. Umuntu ashobora kugarariza ubuntu bw'Imana, akagarariza Imana, akagarariza umutumiro w'Imana, akagarariza intumwa z'Imana, akagarariza influence positive imukikuje. Ikibazo ni gushika ryaje ku batoranijwe ntibishobora kubaho eternellement. Imana yaragenye ryari izonesha burundu intambamyi yose iri mu mutima w'umuntu yatoranijwe kandi Yesu yapfiriye mu buryo bw'umwihariko. Uwo muntu ashaka kumara igihe ariko aragwanya Imana, ashaka kumara igihe ariko aragarariza ijambo ry'Imana, ariko ku mpera ya vyose Imana iruhira kunesha izo ntambamyi zose. Ibi bitwereka ingene Imana ihambaye, ntibitwereka ingene umuntu ari hobo mu gakiza, tuba tubigarukako. Bitwereka ingene ahubwo umuntu adashobora kunesha urukundo rw'Imana rumukurikirana n'igihe we ataba ariko aratahura urwo rukundo. Bamwe murabizi ingene iyo utoye ubwenge utahura ingene hariho umuntu kumbure n'umuvyeyi, hari igihe bishika akaba ari n'umugenzi yagukunze mu bihe bya mbere bibi, igihe nawe wari kuriya nka wigirira nabi we akaguma agerageza kugukiza wewe nyene. Iyo uguse amaso ukaza gutora ubwenge bati by'ukuri sinari nzi kujya muntu nyene yagumye ampursuiva n'igihe jewe ntashaka namwiyama uburyo bwose. Imana ni wa wundi azi ibitubereye gusumba uwundi muntu wese. Turi mu rugendo rwo kwiyonona, rwo kwigirira nabi, ubwo rukundo ruguma rudukurikirana gushika ruzodushikana mu rugo. Turashobora kuresista imyaka 5 cyangwa imyaka 10 cyangwa imyaka 2 cyangwa 20, ariko ku batoranijwe ubwo rukundo ruruhira kutunesha no kutwinjiza mu buntu bw'agakiza. Ibi rero bishira hejuru Imana. Yobu 42 verset 2 ngo Imana nta kintu na kimwe gishobora kuyitangira. Imana irahambaye, ibyo ishaka n'ibyo ikora mu ijuru hamwe no mu isi. Turabona ngene Imana mu rukundo rwayo igenda idukwega. Alors hari igihe twati mbega iyo Mana idukwega, ubwo buntu budukwega budukwegera mu gakiza, ninde ariko adukwega? Imana Data mwemu yera Yesu Kristo, hari imirongo imwe imwe inyereka yuko icyo gikorwa cyo gukwegwa gikorwa n'ubutatu bwose. Ni kenshi ducatribiwa gusa ku mupersona umwe, ariko dusanga icyo gikorwa cyo gukwegwa cyangwa cyo kuba poursuivi gushika twinjijwe mu mugambi w'Imana, dusanga ari igikorwa gikorwa n'ubutatu. Ubwa mbere dusanga Data adukwegerera, Yohana 6:44, ntuza turahasoma kubera umwanya, Yohani 12:32. Iki gikorwa dusanga mpemu yera agikora, muribuka Yohana 16:7, ushaka 8 ngo azokwemeza abantu iby'amateka, iby'icyaha, iby'amateka hamwe n'iby'ukugororoka. Muri kwa mirongo Yesu Kristo ngo niyaje maze ngo abagiriki bifuje kuraba Yesu acavuga gute ngo none waragaze gushimagiza umwana wawe, acavuga ati, acabwira abagiriki baje kumurata ati umwana w'umuntu niyamara kumanikwa ngo azogiriki azokwikwegera ko bose. Dusanga kino gikogwa Yesu avuga ngo ninafa nzokwikwegera ko bose, akavuga ngo data uwakwegereye uwakweza aranshikira hanyuma Yohana 13 ngo yizuje mu mwana tubwire ko mwemu yera ariwe yemeza yemeza umutima w'umuntu kugira ngo ushobore guhindukirira guhindukirira Imana usanga Imana nidukwegera kuri yo mu butatu haleluya ariko munyumvirize neza Imana iriko iratunesha ubwo buntu mu gutunesha ntibuduhindura ibintu by'ibitsi by'ibirobo bikora ivyo bitazi ahubwo dusanga Imana nitwiriza mu gakiza contre notre volonté ahubwo mu gutwiriza mu gakiza ifata notre volonté yononyo n'icaha ikayinagura ikaba involonté nyene ishaka ivyiza ishaka ibibereye ishaka ibikwiriye ishaka Imana iyo Imana iko dukwegera mu gakiza nta na hamwe idukwega nka umenga umuntu wa mwambitsi kamba kukuguru ukazura mukwega inyuma umutwara iyo ushaka we adashaka ahubwo ahabwa imbere mu mutima icifuzo cyo gukurikira Imana himutwaye hose sibintu bimusunikira inyuma ikamutwara adashaka ahubwo ubuntu n'ubushobozi bimuhindurira imbere kugira ngo akurikire Imana ahimubwiye hose ubuntu ingere butunesha ntibututamika agakiza tukakanya urabona wa muntu bahaje umuti akawunywa ameze ngo ahubwo Imana ngo irema muri twebwe inzara n'inyota zo kugororoka inzara n'inyota z'icubahiro cyayo kuko tuvuga tuti nk'uko imongo ihuzagizwa ikurondera Mana ni ku mutima wanje kuronde twafise imirongo imwe yo mu byo uburoro umwe umwe bugaragara gabo bantu Imana yagiye ihindukiza ikwegera kuri yo ivyakozwe n'intumwa 16 ku murongo wa 14 usanga umudamu yitwa Rudia Imana ariko yakwega ikwegera kuri yo biciye mu butumwa bwiza ariko arumva abwirwa na Paulo Acts Apostle 16 verse 14 aravuga ngo l'une d'elles nommée Lydie marchande de pourpre de la ville de Thyatire était une femme craignant Dieu et elle écoutait le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul ngomaze uhorahimana amwugurura umutima kugira ngo abe attentive ku butumwa bwiza Paul yari ko aravuga murumva ingene Imana iduhereza umutumiro w'imbere apana umutumiro gusa w'inyuma hari umutumiro w'inyuma Paul ariko aravuga ubutumwa bwiza ariko tubona imbere muri Rudia atumirirwa gushira umutima ku mutumiro w'inyuma w'ubutumwa bwiza Paul yariko aravuga twese twari tumeze nk'abantu bapfuye bishwe n'ibyaha byacu bitwumva ntitwabona naho Paul ubwiwe yari kuza akatubwira ubutumwa ngaha mu Burundi ntitwari gukizwa ariko iyo kidukiza ni ijwi ry'Imana rivugira mu butumwa bwiza mugabo rikavuga rivugira imbere mu mitima yacu kumwe Yesu yajya kumva ya Lazaro akavuga n'ijwi rirenga ngo ewe Lazaro soka ubazi wapfuye aba muzima Paul avuga ati nkuko umuco nkuko Imana yavuze ngo umuco ubeho ngo niko ubutumwa yarasiye mu mitima yacu niko ubutumwa bwiza bwarasiye mu mitima yacu Imana ikaduhereza ubugingo ariko bintu bakabiri igice cya kane kuva ku murongo wa kane gushika kwa gatandatu rusanga ariyo ivuga ngo umuco nubeho iyo Mana ivugira ibwina muri twebwe ngo umuco nubeho ubutumwa bwiza maze tukaba bazima tugatahura ibyo tuko turumviritse ibyo byo twita umutumiriro w'imbere kandi udashobora gutangirwa w'ubuntu bw'Imana urero acaba ikibazo mbega abo bantu batumiriwe gucyo bakinjizwa mu gakiza bakizera bagacika ivyaremwe bisha bakinjira mu bugingo budashira mbega barashobora kuva muri ako gakiza mbega barashobora gusubira kandi kuresista ala grâce de Dieu ku buryo iyo grâce ihagarika gukorera muri bo icyo si kibazo gitonya bidushikara hantu tuyaza uti mbega abamaze gukizwa bazushishikara mu kwizera no mukumvira gushika kuri wa munsi alors tugeze hano niba twatanguye neza twamaze kumva ko inyishu ari ego nimba ibyavuzwe bwa mbere yose twavizeye inyishu itegeza kuba ego twabaze kumva ngo abo data mpaye bose barashikira kandi nzobazura kuri wa munsi twabaze kumva yuko mu rupfu rwa Yesu Kristo imana iduhe itaranda gusagakiza disponible mugabo itugurira n'ingabire muri izo ngabire muri yo migisha igisazo rishasha harimo kugizwa abantu bashasha hariho guhabwa ubuntu budasanzwe buduhindura abantu bumvira birashobora gushika icaga kagatera imitima yacu mugabo abafugishije zo rishasha Nouvelle Alliance bavuze ko iyi alliance iri eternelle iri eternelle iri unbreakable idashobora kuba brise iri sezerano turimwo n'iby'ibihe bidashira mugabo hari ingingo zimwe zimwe dukeneye kwibutsa yego turavuga yuko ubuntu bwadukijije bukatunesha ubwa mbere buzoruhira kutunesha burundu busha kuri wa munsi icyaka izo kugwa gose mu mitima yacu no mu ngingo zacu hari ibintu bikenya dukeneye kwibutsa kugira ngo ico cizegwa ntigitahugwe nabi